Turashimiye ko mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Abari Uganda mu karere ka Kisoro mwiriwe gute? Muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora. Diane ninahazwe ninjengiye kwashikiriza ano makuru. Abagwizatunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu Burundi izoshira imbere imigambi y'iterambere ry'abakenyezi.
Mu bijanye n'urudandazwa kuzana abagwizatunga bava muri ibyo bihugu no gushyira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro.
Albert Shingiro ni waramutswa ubushikiranganje bujeje imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Abagwizatunga baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bipfuza kuzana imitahe yabo mu Rwanda no mu karere ka Afrika y'ubuseruko idonido ni handi hatu. Muyimikino na sport mu Rwanda kazi Salima Mukansanga ari mu basifuzi bazohagarikira imikino y'igikombe cy'isi muri uno mwaka. Urusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bishikanye. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sase muri hafi ya maradio yanyu. Rekariko tuyahere kuvye umunyarwanda kazi Salima Mukansanga yatoranijwe nk'umwe mu bazohagarikira inkino z'igikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 uno mwaka. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi atubwira ibindi kuri ino nkuru.
Nubwa mbere mu mateka y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagabo, FIFA itoranyije n'abasifuzi b'abagore. Bazaba ari batandatu ku basifuzi 105 bose FIFA yatangaje. Batatu muri bo Salima Mukansanga wo mu Rwanda, Stéphanie Frappard wo mu Bufaransa na Yoshimi Yamashita wo mu Buyapani bazaba ari abasifuzi bo hagati mu kibuga, ni ukuvuga ko bazayobora imikino. Abandi bagore batatu bakomoka muri Brazil, Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bazaba bari mu basifuzi bungirije bafasha abo mu kibuga hagati bo bari ku ruhande rwacyo. Mukansanga afite imyaka 33 y'amavuko, yabaye umugore wa mbere na mbere mu mateka wayoboye umukino mu gikombe cy'Afrika cy'ibihugu mu rwego rw'abagabo cyakiniwe muri Kameruni guhera ku itariki ya 9 y'ukwa mbere kugera ku itariki ya 6 y'ukwa kabiri muri uyu mwaka w'2022.
Thomas Kamirindi, Feneas Munyarugarama nawe yaronderwa n'ubutungane mpuzamakungu w'umwagiriza ibyaha bya jenoside yapfiriye mu buhungiro.
Feneas Munyarugarama yari afite ipeti rya lieutenant colonel mu ngabo zari z'igihugu kugera mu 1994. Icyari urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda TPIR rwamushakishije kuva mu 2002 rumukekaho ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu cyane cyane Intarama n'Inyamata mu karere ka Bugesera, ariko ntiyigeze atabwa muri yombi. Mu itangazo yashyize ahagaragara, umushinjacyaha mukuru w'urwego rwasigariyeho TPIR Serge Bramert avuga ko iperereza bakomeje gukora ryerekanye ko Munyarugarama yapfiriye ahitwa Kankwala muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kwezi kwa kabiri 2022 azize urw'ikirago. Bramert yabitangaje nyuma y'andi makuru yatanze muri iyi minsi ku rupfu rwa Major Miranya Pote wari komandant w'umutwe w'abasirikare barindaga Perezida Juvenal Habyarimana kugera mu 1994. Miranya yaguye muri Zimbabwe nawe azize uburwayi.
Hagezeho hirya nino ku isi kw'indi migabane, Urusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bamaze kwishikana mu maboko yabwo. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Aba basirikare bari bamaze igihe bagotewe mu ruganda rw'ibyuma rwa Azovstal mu mujyi w'icyambu cya Mariupol mu burasirazuba bwa Ukraine. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yatangaje ko 170,000 bashyize intwaro hasi baritanga. Komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR ivuga ko ari imfungwa z'intambara. nk'uko amasezerano mpuzamahanga yo mu 1949 ayiha ububasha bwo kubakurikirana, Uburusiya bwarayemereye itangira kubabarura no kwandika imyirondoro nk'amazina yabo, itariki y'amavuko na bene wabo ba hafi. Seise bisobanura ko bene aya makuru azayifasha nyine kuzakurikirana aba basirikare no kuzajya imenyesha imiryango yabo amakuru yabo. Naho leta ya Ukraine itangaza ko ifite umugambi wo kubagurana n'abasirikare b'Abarusiya bafatiwe ku rugamba Uburusiya niburamuka bubyemeye.
President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yahagurutse Washington DC uno munsi agiye mu rugendo rwe rwa mbere muri Aziya, azogendera Korea y'Epfo n'Ubuyapani. Ikimujanye ni iki gatoma?
Iseul, President Biden azagirana inama ejo kuwa gatanu na mugenzi we wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol, uzaba amaze iminsi 10 gusa ku butegetsi. Mu byo bazaganiraho, Korea ya Ruguru iri ku murongo wa mbere kubera intwaro za kirimbuzi irimo igerageza muri iki gihe n'icyorezo cya COVID-19 kirimo kiyiyogoza. Umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azava i Seoul ajye i Tokyo, aho azagirana inama ku cyumweru n'abandi bayobozi bahuriye mu cyo bita Quad, abo ni ba minisitiri b'intebe b'Ubuyapani, Ubuhinde na Australia. Kuri uyu wa Australia ariko izina rye rizamenyekana nyuma y'amatora azaba ku wa gatandatu, agomba gukiranura minisitiri w'intebe ucyuye igihe Scott Morrison n'uwo bapiganwa Anthony Albanese. Quad igamije guhangana n'Ubushinwa mu karere k'isi kitwa Indo-Pacifica no gukora ku buryo imihanda n'imiyoboro yo mu nyanja iba urujya n'uruza nta ntambamyi.
Arakoze mugenzi wacu Thomas Kamili ndi kureba amakuru yose yadutorokanirije ijyani no kwisa akaba ahejeje kudushikiriza yo n'ayandi mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com, adresi ya Facebook yacu, YouTube na Instagram ni VOA radio yacu. Mukanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari. Tuyahera ku y'imigenderanire hagati y'ibihugu. Abagwizatunga baturuka mu bihugu bigize umuryango wa Buraya bagiye kuzana imitahe yabo mu Burundi. Uwo muryango nawo ibice 85% by'amafaranga uhu Burundi uyashe mu gisata cyo kunganisha ibitsina no guteza imbere abakenyezi. Ibi biri mu vyuserukira umwe bwa Buraya mu Burundi n'umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu bumvikanye ko inyuma y'ibiganiro vyabereye ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuno wa kane. Mugenzi wacu Roger Kaneza atubwira ibindi.
Ibiganiro bitunganijwe ku nshuro ya kane, ibya mbere bikaba byatanguye mu kwezi kwa kabiri umwaka uheze, kandi byose bikabera ku murwa mukuru w'ubutunzi w'u Burundi Bujumbura. Impande zose zeje kuvugana mu mwiherero bamenyesha makuru babanje gusohorwa zavuze ko zaganiriye zinama rimwe. Umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu Albert Shingiro yatangaje ko bihimbaye kubona bino biganiro bitari bivuga ku bihano ahubwo ku migambi y'iterambere no gufashanya mu kwiteza imbere. Nahatemeye ibibazo byamenyesha makuru yavuvuriye ku byo bashitseko.
Na cyane cyane mu bijanye n'urudandazwa, kuzana abagwizatunga bava muri ibyo bihugu no gushira imbere uruhara rw'umukenyezi n'umukobwa mu bikorwa by'iterambere mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Ubu rero dutandukanye tuvuga yuko tuzobandanya ibiganiro n'ibiganiro bijyanye n'amategeko agenga amasezerano yagizwe hagati y'ibihugu bya Afrika, Karayibe na Oseani n'ibihugu by'umuryango w'umwe bwa Burayi. Ibyo biganiro rero kumbure mwashaka kwibaza ati none ko bakuye ibihano none muguma muganirira iki? Ibiganiro rero byamaho na kabiri mu mwaka tuzoyibandanya kugira ngo ushobore gukorana dutsimbataze imigendane hagati y'ibihugu byacu n'abene gihugu bacu bashe kubona akarusho.
Claude Bocu aserukira umwe bwa Buraya ari kumwe n'abambasadori baserukira bimwe mu bihugu byo mu muryango mu Burundi yikeje anakeza umushikiranganji Shingiro ku ntambwe bageze ko yaciye amenyesha ubigisata amafaranga menshi ahabwa u Burundi yazoshirwamwo.
On a aussi parlé de la volonté de l'Union européenne.
Twanavuganye ku cifuzo cy'umwe bwa Buraya cy'ubice 85% z'imigambi yacu mu Burundi yerekezwa ku bijanye no kunganisha ibitsina. Twanavuganye no ku byerekeye ukwisubiza umutamana ku Burundi mu karere no ku mugabane. Niko Bocu yavuze. ariko nubwo batishuye abamenyesha makuru kugira amenye neza ku umwe bwa Buraya bwakiringa ingo y'Uburundi yo kwifatanya n'Uburusiya mu matora yo kubukura mu kanama ka ONU kajirwa te akazi na muntu ije neve mu Busuwisi mu minsi heze Bocu yamenyesheje ku kibazo cy'indwano hagati ya Ukraine n'Uburusiya kimu byaganiriweko.
Nous avons eu des échanges sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie et ses conséquences de
twaganiriye ku iterwa rya Ukraine n'Uburusiya n'ingaruka zaryo mu isi yose haba ku iduzwa ry'ibiciro n'ikena ry'ibifungurwa ihungabana ry'ubutunzi muri rusange n'izindi ngaruka ku baba mu isi bose baba Abarundi n'abandi. Niko yashikirije imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa Buraya yari yatosekaye kuva mu ntango z'ihumbi 2016 uwo mwaka ibihugu 27 bigize uwo muryango byafashe ingingo yo kutongera guha imfashanyo leta y'Uburundi bicisha mu mashyirahamwe yigenga n'ibisata bya ONU. Ibyo byatumye haba kutumvikana gukomeye hagati y'ubutegetsi bwa Gitega n'umwe bwa Buraya. Ku ntwaro ya nyakwigendera President Pierre Nkurunziza inshuro zitoharurwa leta n'amashyirahamwe yo hagati mu gihugu baratunganije imyiyerekano yo kwiyamiriza umwe bwa Buraya babwagiriza gushaka gukomeza guha impigi abashatse guhirika ubutegetsi mu kwa gatanu 2015 no kurondera gusenyura inzego zitorewe n'abanyagihugu. Umwe bwa Buraya bwavuga ku icyemezo bwafashe cyatewe niho nyango wajyagati y'akazi na muntu yibonekeje mu gihe ha imyiyerekano yo kwiyamiriza ikindi kiringo cya nyakwigendera Nkurunziza cyateye impari uwo mwaka nyene. Bwemeje ko batavuga rumwe n'ubutegetsi bahohotewe n'inzego z'umutekano zari zijejwe kubakingira. Ibintu byagiye gusubira kuja mu buryo buke buke nyuma yo kuja mu mabanga kwa President Evariste Ndayishimiye mu kwa gatandatu 2020 aho we n'umushikanganji wa mbere bakiriye akatari gake intumwa z'umuryango w'umwe bwa Buraya zirangajwe imbere n'umuserukizi wabwo mu Burundi Claude Bocu. Mbere Bocu we ntivyamuguye nabi no gusaba umubonano umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Standard FDD. Ibyatangaje benshi bibaza ko ikinogo cyo kutumvikana hagati y'izo mpande zibiri ari nyenga itoze birwa naho imigenderanire y'Uburundi n'umwe bwa Buraya irikiranagurwa hari abategetsi babiri b'abarundi bagifatiwe ibihano n'uwo muryango kugera kwa 31 ukwezi kw'icumi umwaka. Ni Gervain Derakobu cha mushikanganje ajeje intwaro yo hagati n'umutekano hamwe na Godefroid Bizimana ajejwe gutunganya ingendo mu biro kwa president. Abo bafatiwe ibihano bitewe n'ibyaha bikekwa ko byo guhohotera bari mu myerekano mu 2015 mu gihe wa mbere yari umuhanuzi mwishikira wa president ajejwe ibibazo by'igipolisi uwa kabiri nawe akaba icegera c'umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi. Eloje urika neza ijwi rya Amerika.
Elo jowilika neza, abagwiza tunga baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bifuza kuzana imitahe yabo mu Rwanda no mu karere ka Afrika y'Ubuseruko. Kuno wakani abagwiza tunga bahuye n'abakorera mu Rwanda kugira ngo baganire ingene bokora hamwe ku nyungu z'ibihugu vyompi. Ino nkuru ni mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru y'Kigali mu Rwanda yayidukurikiraniye.
Abagwiza tunga baturuka mu gihugu cy'Ubufaransa bemeza ko mu Rwanda n'akarere k'ubuseruko bwa Afrika hakiri bisata byinshi byo gushiramo imitahe haba mu rudandazwa canke gushinga amahinguriro. Ibi babishikirije aho bari kumwe n'abagwiza tunga b'abanyarwanda kuri uyu wa kane mu nama yo kurabira hamwe ingene bokorana mu kwagura imipaka y'ubucuruzi. Umushikiranganje w'ubudandaje n'amahinguriro mu Rwanda Beata Habyarimana yabakiriye yababwiye ibisata bikuru bikuru boshiramo imitahe.
Hari sekta zitandukanye bifuje gukoreramo, hari ubuhinzi no gutunganya va mu buhinzi ariyo agroprocessing, hari byanye n'ingufu energy, harimo ndetse no kuba bashyiramo amashanyarazi akoresha izuba atangirika, hari byanye na business banashobora gukora mu byanye n'ubuganga yaba ari gutunganya ibitaro cyangwa se ari ibikoresho byo kwa muganga byo shobora kuba byakoreshwa. Harabaje batandukanye baryango yo bashora imari bakorana na Rwanda Finance, abakora na Social Security RSSB, ariko by'umwihariko navuga ko kuvaho tugenda tuzamura imikoranire y'ubucuruzi n'iki gihugu cy'Ubufaransa hamaje kuza amatsinda atandukanye azareba aho babasha gukorana n'abikorera bo mu Rwanda. Icyo tubasaba kenshi ni ugufatanya n'abanyarwanda mu gutangiza iyo mishinga yabo nk'uko natwe twatangiye ibyo tujyayo urujya n'uruza rw'abikorera mu Bufaransa no mu Rwanda.
Mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron yaragendeye u Rwanda yemera uruhare igihugu ciwe cagize mu itegurwa n'ishyirwa mu ngiro ry'umugambi w'ihonyabwoko ryahitanye abatutsi barenga umuriyoni mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane. Ubuserukira Ubufaransa mu Rwanda Ambasaderi Antoine Anfre yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva ico gihe imigenderanire yifashe neza ndetse ko arico gituma abagwiza tunga b'Abafaransa bifuza gukorera mu Rwanda.
Il y a aussi un contexte politique qui est favorable. Vous savez qu'il y a notre président.
Ati byose bifite imizi muri politique. Murazi ko umukuru w'igihugu b'Ufaransa Emmanuel Macron aherutse gusubira gutorwa yari umutima amenyo akemera gusubiza hamwe n'u Rwanda n'uruhara rw'Ufaransa muri genocide yakorewe abatutsi rukemegwa. Akanagendera iki gihugu agasaba imbabazi gutyo umubano gasubira kuba mwiza. Byumvikana ko nibindi bisata bibwirizwa gukurikira iyo nzira nk'urudandazwa amahinguro n'ibindi bisigura kandi ko tudashaka gusubira mu byabaye kera ahubwo ko twifuza gutera imbere kandi no mu by'ubutungane ntitwicaye kuko murazi ko nk'ubu hariho umwe mu bakekwa ko ihonyabwoko Rora Bucibaruta yahoze atwara prefecture ya Gikongoro ubari imbere y'ubutungane mu Faransa n'abandi bazokurikiranwa
en France. Donc on continue à travailler sur ce plan-là.
Ile huriro ry'abagwiza tunga b'abanyarwanda n'abafaransa ryateguwe n'urugaga wabikorera utwabo mu Bufaransa no mu Rwanda ndetse n'inzego za leta zitaho urudandazwa mpuzamakungu muri ibyo bihugu. Ludovic Prevost umuyobozi w'urugaga rw'abafaransa mu karere ka Afrika y'ubuseruko Business France yemeje ko intumbero ari gukorera mu karere kose biciye mu Rwanda.
L'objectif de cette mission c'est effectivement
Ati ntumbero y'izi ngendo zacu no kugira bamwe bamenyane n'abagwiza tunga muri aka karere abandi babona ibisata buzanamwo imitahe abandi nabo bakorane n'amahinguriro ahari haba mu Rwanda canke mu karere k'ubuseruko bwa Afrika. Twashatse ko mu Rwanda tuhagira icicaro gikomeye kuko leta irorohereza abagwiza tunga bazanye imitahe kandi hari byinshi byo gukora mu rudandazwa n'amahinguriro nko mu byerekeye amagara y'abantu amazi ubutare amasoko ntanga nguvu inyubako n'ibindi gutyo akarere kose tukajemwo
en même temps qu'ils sont ceux du secteur privé français.
Mu ntango zigendwi uwo mugwi w'abagwiza tunga bafise amahinguriro bagakora n'urudandazwa mpuzamakungu bari bagiye mu gihugu cya Tanzania aho bamaze iminsi itatu baganira n'abagenzi babo mu muri ico gihugu. Basigura ko Tanzania ari umuhoro ukomeye kuko ico gihugu gikora ku ibahari ya Indiano ahari kivuko cha Dar es Salaam gica ko ibidandazwa hafi nka byose bivuye hanze ya Afrika bigiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Ikigo cy'igihugu kijeje iterambere RDB cerekana ko urudandazwa hagati y'Ubufaransa n'u Rwanda rwagiye ruratera imbere mu myaka 10 iheze rwavuye ku mafaranga y'amanyaburaya angana n'imiliyaride 13 n'igice rushika ku miliyaride 25 y'amayero mu mwaka w'2019. Pierre Clavier n'inkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Nuko rero muramenyereye ko akarakaziki ko mu kiganiro muri sanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije turi kumwe ku murongo wa telefone niwe Jo muzuba muteramanye. Frederic mwiriwe.
Uraho Diana.
Ego turakomenda shima. Ejo uri kudutegura ibiki muri sanga?
Ego nkuko ubivuze ejo ni kiganiro muri sanga. Mu kiganiro muri sanga rero tuzovuga ku nzira y'amahoro hamwe n'ibiganiro bibandaranya guhuza leta ya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo hamwe imirwi itandukanye yo muri icyo gihugu. Nkuko mwabyumvise rero mu minsi iheze abategetsi baserukira ibihugu bya Buraya, Amerika, Ubwongereza hamwe n'Ubushinwa barakoraniye ku cyicaro cy'inteko zijejwe gucungira umutekano mu gihugu cya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo MONUSCO kugira batere intege perezida wa Kongo Felix Tshisekedi kandi bamukeze ku twigoro tw'amahoro no ku biganiro byo kugarukana umutekano mu gihugu kiwe biherutse kubera i Nairobi mu gihugu cya Kenya. Uti abatumire ni bande? Icyo ni ikibazo muri ko ushaka kumenya Diane, nibyo?
Ego turashaka kumenya aho umuzo yaga.
Nibyo, abatumire bacu barimo rero n'abahinga banonosoye politike yo muri icyo gihugu hamwe n'abanyekongo bavuka mu ntara y'umuseruko bwa Kongo. Turabararitse mwese.
Murakoze Fredy, tuzosubira ejo saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda.
Murakoze Diana.
Ego, Frederic rero ejo azobatumira kuri Facebook kugira ngo murungike ubutumwa bwanyu hanyuma n'ama nimero yanyu tubahamagare saa 10. Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turaca tubandanya n'amakuru. Igice cha kabiri cano makuru yacu nubundi turabandaniriza mu karere k'ibiyaga bigari. Ikigo kijeje gukora ubushakashatsi n'isesangura kuri politike za leta mu Rwanda cemeza ko hagati y'umwaka w'2020 na 2021 kiza cha COVID ya 19 cagize ingaruka zikomeye ku butunzi bw'abanyagihugu ba mu gihugu cy'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagirubusa aratubwira ibindi handi hato ariko reka tubanze tuje gato mu by'ubworozi ahikiza chateye mu nka mu buraruko bw'u Burundi kigatuma zipfa ku bwinshi kandi zigwaye kumwe abantu basabwa kuda hirahira ngo barye inyama z'inka batazi icazishe. Desire Hatungimana adufitiye ibindi kwino nkuru.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa Kigali n'indimi gitandatu yunganira umurwa mukuru. Basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu. Bwana Jean-Baptiste Nsengiyumva, umushakashatsi mukuru mu kigo IPARI, avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza.
Bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza.
Muradutunga mwumvise ko twari tugiye mu by'inka ariko inkuru ya Eric Bagira ubusa nubwo twari tubona itarashika yamaze gushika. Ni ikigo kijeje gukora ubushakashatsi n'isesangura kuri politike za leta mu Rwanda cemeza ko hagati y'umwaka wa 2020 na 2021 kiza cha COVID-19 cagize ingaruka zikomeye mu butunzi bw'abanyagihugu ba muri ico gihugu. Eric Bagira ubusa.
Abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa Kigali n'indimi gitandatu yunganira umurwa mukuru. Basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu. Bwana Jean-Baptiste Nsengiyumva, umushakashatsi mukuru mu kigo IPARI, avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza.
Bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza, abandi ugasanga basa n'abataye icyizere, bavuga bati turabona ntacyo COVID izahinduraho. Bakomeza kubona lockdown bakabona variant zindi za COVID zigenda ziza ukabare mu rusange ukabona abasa n'abatagifite icyizere ko hari igihe bizajya mu mutuzo cyangwa se no mu bihe byari bisanzwe. Yewe hari n'abavuga ko batazi uko ejo hazaba hameze bitewe n'uko kwiheba no gutakaza icyizere.
Uyu mushakashatsi akomeza avuga ko abicyorezo cya COVID-19 bigaragara ko cyarushijeho gushegesha ari abikorera utwabo mu rwego rw'ubucuruzi. Imijyi ikora ku mipaka aho abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yarushijeho kugorwa na cyane ko yagiye ishyirirwaho ingamba zihariye zo kukirinda.
Dukora ubushakashatsi twagiye tureba n'uburyo imijyi yagiye yibasirwa bitandukanye n'indi mijyi. Aho twasanze cyane cyane nk'umujyi wa Rusizi n'umujyi wa Rubavu mu bijyanye cyane na inkamu. Amafaranga abantu binjiza mu muryango yaragabanutse cyane kuruta indi mijyi cyangwa n'utundi turere.
Madamu Eugenie Kayitesi ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi n'isesengura kuri gahunda za leta asanga ari ngombwa ko hajyaho gahunda zigera no kubakora ibibinjiriza mu buryo buciriritse.
Ubushakashatsi bwatweretse ko habayeho ingaruka za COVID cyane ku mago. Muri icyo gihe abantu babuze akazi. Unicho gihe business zarafunze turavuga tu rero n'impa gahunda za leta zikomeze zigire hasi zirebe ba bantu koko bagize uheze ngaruka bakomeze kuko COVID ntirarangira turacyarimo mo kandi nubwo tari muri lockdown businesses nyinshi zagizwe ingaruka.
Muhe bitandukanye mu biganiro twabagejejeho ku ngaruka z'iki cyorezo byumvikanaga ko gisa naho ntaho kitageze. Aha twaganiraga n'umuturage ucururiza mu isoko rya Huye mu majyepfo y'u Rwanda.
Wese amaso naguha ibanza birera nta bantu bagihari abantu barahombye nawe rebere nta mukiri urimo no gushyira rero ma shift nabyo byagize ingaruka ku bantu igishoro barahombye ahubwo ni mudutabare
uvuze ibyo bintu harawe bishobora guhita bitera ubwoba.
Nta bwoba ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta cyorezo kitagezeho mu bukungu bwarahungabanya no hose nta muntu utabibona nta muntu utabizi.
No mu burengerazuba naho hashyizweho ingamba zihariye amarira yakunze kumvikana kubabeshejweho n'ubucuruzi. Uyu ukora ubucuruzi bw'inyama bwambukiranya umupaka wa Bukavu yabwiraga ijwi rya Amerika ko bwazambye.
Bo abakongomani bakiza kwabagaga nk'inka ijana na 20 zikanarangira ariko ubu 20 ntizijya zishira tubaga nka 40 tukaboreza nka 20 cyangwa 15 tugasigarana 5 kamembe nizo 5 ntizishire nizo 20 twohereje amafaranga ntituyabone mbega twahuye n'icyombo gitewe ubwoba.
Kuri ibi bibazo guverinoma y'u Rwanda igatangaza ko bizagenda bikemuka ihereye ku kigega nzahurabukungu yamaze gushyiraho. Mu cyiciro cya mbere yashyizemo $100,000,000 z'amadolari mu gihe mu cyiciro cya kabiri naho hazaba harimo $250,000,000 z'amadolari ni ukuvuga asaga $250,000,000 mu mafaranga y'amanyarwanda. Byatangajwe na Bwana Edouard Ngirente umukuru wa guverinoma.
Ndagira ngo nshimangire ko guverinoma irimo gukora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bw'u Rwanda n'urw'abanyarwanda bwe guhungabana cyane nubwo tuzi ko hari ibibera ku isi tudafiteho control ariko hano imbere mu gihugu dukora ibishoboye kugira ngo abaturage bacu tudahungabana cyane.
Ubushakashatsi bwa IPARI bwakozwe ku ngo zisaga 2000 bushingiye cyane ku byiciro by'ubudehe buri wese abarirwamo. Abagera kuri 89% bemeje ko COVID yabibasiye batera ubukene bukabije. Abaryaga ruko bagize icyo bakora kinjiza amafaranga yagabanutse kuri 60%, ni mu gihe abatakaje imirimo bo babarirwa kuri 50%. N'ubushakashatsi bateganya gukora mu gihe cy'imyaka 3. Icyakora imibare itangwa n'ubutegetsi yo ikomeza kwemeza ko ubukungu bw'u Rwanda mu mwaka ushize 2021 bwazamutse ku gipimo cy'19% kandi bwitezweho kuzamuka kuri 6% muri uyu mwaka. Bagira ubusa, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
Eric Bagira ubusa, urakoze. Ya nkuru rero nari nemeye mu kanya ya Desire Hatungimana igaruka ku kiza cateye mu nka mu buraruko bw'u Burundi. Ico kiza gituma inka zipfa ku bwinshi kandi zigwara kumwe. Abantu basabwa kudahirahira ngo barye inyama z'inka batazi icazishe. Desire Hatungimana, duga kumurire.
Izo nka zifatwa ziva amaraso mu zuru, zigashuha cyane bikanka ko zirya, zigacika intege n'amaganga yazo akaza asa nk'ayavanze n'amaraso nk'uko bene bitungo babivuga. Iyo zifashwe ntiziteba gupfa kuko atamuti abajejwe bitunga bafise baziha biturutse ko ibyo bimenyetso bataramenya indwara zose bitera. Kuri uno wa gatatu, umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi Nkurunziza Serge yarishikiye mu ntara ya Ngozi kugira arabe uko ico kiza cifashe. Yamenyesheje ko abahinga bamaze kubona mu bipimo bafashe indwara imwe yitwa amakore Brucellose bovine mu rurimi rw'Igifaransa, ariko ko ibipimo bikibandanya kugira amenye neza izo ndwara n'inyene bozivura.
Kuraraba amakore ibimenyetso vyayo ahanini yoyo nta byo byuko igitongwa kivumuna ahanini uhura birimwo. Vyumvikana rero yuko hariho ikindi cyabiteye ari navyo dushobora kurondera cyane kuko hari indwara nyinshi uhura zihuriye ku ico kimenyetso. Icyo gituma rero bisaba ubuhinga bwimbitse kugira ngo dutange neza icyatumye by'ukuri cyateye iyo ndwara mu aka karere.
Ibyo byashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi, aborozi byarabahumurije kuko ibitungwa byabo byariko birabaho nako barafise n'ibyo basaba abajeje ubworozi mu Burundi. Aba ni bamwe mu borozi wo mu ntara ya Ngozi baganiriye n'Ijwi ry'Amerika.
Twebwe nk'aborozi turumva dutekanye gatoya, turanezerewe rero nk'ubu ko twatanguye kubona yuko bashoboye gutora iyo ndwara iyo ariyo. Nibaza yuko batoye iyo ndwara bashobora guca barumenya n'imiti yo gushobora kuzivura. Tugaseseshwa n'umuriro nk'ubwo twatanguye kurema.
Ahubwo twari dufise ubwoba bwinshi cyane kubera izo nka zifashwe zica zipfa, tugomba tubona izipfa kandi nta miti yayo twari ko turabona. Ubu rero turahumuye cyane, ahubwo twasaba ababijejwe yuko bodufasha bakarondera imiti kugira ngo dushobore kuvura izamaze gufatwa, izitarafatwa nazo namba binashoboka baduhigire n'urucanco.
Iyo nkuru tukiyumva aduhumurije, twiyumvira yuko ikibazo giye gutorerwa umuti. Twasaba rero n'ukuri baturongoye kuko bama badufasha bagerageze, kuko benshi barahahombeye n'igihugu kica kihahombera. Urabona ko abahora badandaza inyama, abadandaza inka, barabatanga amakori, maze amakori nayo gafasha igihugu.
Uwo muyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi asaba ashimitse abanyagihugu baba mu turere turimwo iyo ndwara kutarya inyama z'inka no kunywa amata y'inka zamaze kwandura. Anasaba kandi abajejwe amagara y'itungwa mu makomine kwama bagavye inka yose ipfuye ko boca bihutira kuyihamba bagira ko bapoma naho bayihamvye.
Nuko hari abashobora kwikika mu kiza bakabona igitunga kigwaye bagaca bakibaga. Ibyo rero ni bibi cyane, umuntu akiriye atazi neza icyacishe yuko ashobora kugira ibibazo by'amagara. Kira noneho mwico gihe ibyo bica bituma iyo ngwara ikwiragira ijya nino, kuko hariho wayigikoze ko mu kukibaga, hariho utwaye inyama, hariho uciye impande araba. Byumvikana uwo wese kwa catienda atwaye mugera mu kandi gace katari bwafate canke mwiraro ryiwe.
Mu kurindira ko aboneka inyishyo ku bipimo byose byafashwe mu ntara ya Ngozi, babaye barafunga isoko y'inka yo mu Vyegwa kandi bikabibujijwe kubaga inka. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana niwe duce dusozera ko makuru yacu yuno mugoroba ariko imbere guhana gahindukira ngende ndabibukije muri make ku munyarwanda kazi Salima Mukansanga yatoranijwe nk'umwe mazo hagararira inkino z'igikombe cy'isi mu kwezi kwa 11 uno mwaka mwavyumvise kandi muri ano makuru uburusiya bwemeza ko abasirikare ba Ukraine barenga 170,000 bishikanye mu minwe yabwo ayo makuru yose mushaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com yakoze Dieudonné Cyubahiro yegeranije amajwi n'ibiganiro byose mwari ko murumva muhinga bw'ivyuma ingenieur Justin niwe tosoyi amajwi yacu kugira ngo abashikire atankomanzi nanje mwumva kuri mikro na Lidiane ni nahazwe ku izina rya bagenzi bacu bose tubipfurije kubandanya muranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha Frederic Nkundikije nawe wakoze kuduhagararira mugire rero ijoro ryiza mu banyu no mu byanyu kuri bamwe weekend zitanguye tuzosubira.